Mungoro ya makoranira mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi nta mpari nyinshi zahabaye kuko umugambwe Sende David de uri ku butegetsi wiganze inama nshinga mateka kwabaye nko guhezagira gusa abashinga mateka bake umugambwe Senere utavuganwa n'ubutegetsi akaba aribo berekanya makenga umushinga mateka Jean Claude ni mubona asanga imvo nyamukuru pye nkunzi iza yoshirwa hejuru izindi ntwari ariko yarwanije amacakubiri
yadusigiye ibikorwa by'urukundo yadukoreye kuva ndetse ashyigikiye Arusha yashitarwanya zabari barihariye ibintu bijyanye n'iby'ubwoko aho wasanga hari imigwi y'amagereza zijedi ariko agenda yashitse abihagarika ndetse ahatwariyeho yashitse agwanya biboneka utugwi tunaturiya tubigitirira amoko gushikaho n'imigambwe hano mu gihugu hari yari hari ifatiye ku bwoko na buriya
mugaba gatondo wasatwa n'umugambwe Senere wabona ko kino cubahiro kidakwiye guhabwa umuntu atakiriho kubera impamvu asigura
titre do guide supreme uyu muntu atakiriho ni umumenganira ngo yuragira definition y'umwo guide ko igifaransa avuga yuko c'est une personne qui accompagne pour monter au chemin sur le titre do guide à quelqu'un cyane nawe sorbi ou celle qui conduit d'autres personnes dans la vie les affaires etc uyu munsi ko wari perezida Nkurunziza atakiriho yoguma guide gute igira kabiri nibaza yuko iri tegeko rirafise agahati turavye ukuntu byaje akakimini kubera yuko les circonstances peut-être zari zimeze uko la constitution qui a été abolie yarapeza yuko les archives d'état baca baba senateur avi iyo disposition rero imaze kudisparesa muri constitution actuelle hanyuma we murundi idakamukati jiwe ubusimiyitoza ni nka naho haci haba ikibazo none acabiki ntiwashobora kuba harakiriye iki kintu cy'uko haba guide supreme di patriotisme
ariko Martin Nizabandi yabaye umushikiranganji ku ntwaro ya Nkurunziza asigura ahubwo ko harengeranye ko yubahishwa
tubajyana nuko umuntu iyo bakiye acyari cy'Imana itegererezo yamwe mu cyitegezo cy'ikirenga kuva ubundi bubaye bafata cyane bumvuye mu mirimo y'abanyamahanga bakoloni tukarakuntu yitwaye ibikorwa yerekanye ukuntu yabayeho kumyanyazi yarwanishije Abarundi atari bya bindi byo kuvuga ku munwa bwa bya bindi byo gushyira mu ngiro bikaboneka kandi arashaka natwe yo kubitwigisha kuko nk'uko yakunda kubivuga twari twatangiza uburozi bw'amacakubi bitegerezwa kuburuka bukatuvamo kuba rero twebwe ntitusa umubiri umuntu ntibaga batwigisha ku uyu mubiri witwa twambaye ngaha ariko n'ibijya bikorwa n'ibijya byumviro byiwe
Janine Nibizi umushikiranganji w'ubutungane yajanye rino tegeko mu nama nshinga mateka yavuze ko hari hakenewe impinyanyuro gusa
bavuga bati niwazohagararira uyu munsi ntibyari gushoboka ko awuhagararira uwo munsi kuko atakihari ikindi nacyo ni nk'impinyanyuro y'ibetwa batugezemo ni volonté politique kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kw'indwi nyabuna ube mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo by'ukuri habe icibutso cy'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi habe icibutso cyo kumwibukirako intumbero nyamukuru y'ihinyanyurwa y'iryo tegeko yari ingingo ya kane niyo yavugwa mwimwo uwo munsi ikongera ikavugwamo uhagararira uyo munsi niyo ngingo ya kane yagerageje guhinyanyurwa
Iruhande y'uwo munsi wamuhariwe buri mwaka bamwe mu bashinga amateka nka Suavise habona rugira bifuza ko no mu bigo by'urwaruka ubuzima bwaranzanya kwigendera Nkurunziza bwo kwigishwa
n'umuntu yakunda kwigisha urwaruka cyane kuba rero gushyiraho muri izo sanse jeune umunsi ubwo rwaruka rugera amakumbiriza impanuro yagenda atanga kugira ngo by'ukuri urwaruka rwacu rufatire nk'akarora kuko yari icyitegererezo
Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatwaye ikiringo kirekire mu Burundi n'ubw'imyaka itanu ya nyuma yayisomeranye induru zivuga batavuga rumwe na Sende David Dede bakamwagiriza ko yihagira ikindi kiringo cy'imyaka itanu atari yemerewe hejuru y'imyaka cumi yari amaze arongora Burundi yabushikanywe ko n'amasezerano ya Arusha uwo mugabo yari yavukiye muri komine Mumba intara ya Ngozi mu buraruko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane ariko nawe yashengeye amezi abiri mbere y'uko asozera icyo kiringo yari yarahananiye n'abazungu bakabazungereza inyuma yo gusimbihirikwa ry'ubutegetsi kwa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bari bashatse kumukombora ku isonga hakaba harimwo uwahoze yatwara iperereza ryiwe Cyankunze zakunda kwizagira no kwemeza ko yerekwa ico bikora iminsi mike imbere yuko ahitanwa n'ico leta yisihagarara ry'umutima yari yaravuze yuko asozereye yerekanye abanywanyi ba CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aramutse igihugu ubu nk'umusubirizi wiwe naho yahawe kino cubahiro niwe mukuru w'igihugu wenyene yafashe ingingo mu 2017 ku munsi w'ukwikukira yo guhindura izina ry'ikibuga mpuzamahanga citiriwe Muganwa Rwirwa Gasore yarondeye intahe yo kwikukira na yigura citi intwari Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika.